Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joidiane nini nahazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu rugendo rw'akazi umushikiranganje wo gutumatuma na ko amakuru mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukorera ku cicaro c'ibiro vy'amasandugu n'amaposita I Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi y'u Burundi. Utwara ivyo biro yavuze ko amafaranga asohoka ava muri posita ari menshi gusumba ayinjira. Ubuyobozi bwa posita busigura ko ibitera ico bamwe bafata nk'uruhombo ruganisha ku yugarwa rya Poste Burundi ari ahanini abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi bakora muri poste y'u Burundi. Iyo poste y'u Burundi barizwamwo abakozi bababa ku 950. Ubuyobozi bw'amaposita mu Burundi butaryo umunwa nkuko tubikesha ikinyamakuru Iwacu gikorera mu Burundi bukemeza ko bigoye ko ari umugambi urangurwa n'abakozi babwo, kuko abanshi muri abo barenga 950 badashoboye gukora iyo migambi. Yaramuka ikozwe naho inkehwa akaba arizo zishobora kuyirangura. Ibaza umuyobozi mukuru wa poste Burundi yavugiye hejuru mu ntamatama biravugirwa mu bindi bisata vya leta birimo nk'akarorero ishiramwe rya leta ryo gutumatumana ko amakuru Onatel mu mfunyapfunyo igisata c'indero. Harabemeza ko abigisha bahabwa ubuzi batabikwiye hagashirwa imbere imigambwe ya politike kanaka canke ubucuti ukarondera afitaniye n'ugatanga canke uwuzinanye n'utanga akazi. Utundi twasorobo tuvugwa mu vyakazi mu gihugu c'u Burundi twatumye hari abashomeri babihindura urwenya mu kuvuga ko guhangana ku isoko ry'akazi mu Burundi bigoye kuko abakaronswa atari bo baba bagakwiye. Turimwo ubwoko bunaka bubazwa mu itangwa ry'akazi haba akareta canke mu bigenga. Abitaba Imana amafaranga yabo akabandanya asohoka nk'umushahara nkaho bakiriho n'ibindi. Muri sanga y'uno munsi reka tubice ijya nino turaba uko akazi gatangwa mu gihugu cy'u Burundi, ivyemewe n'amategeko bisabwa ngo umuntu agahabwe mu gisata afitiyemo ubumenyi ata kamwana wa mama kaba gashingiye ku bucuti, imigambwe n'ibindi igihaze kugira ngo isoko ry'akazi ripiganire ko ababishoboye hama urushije ubumenyi wundi yegukane ikibanza kimubereye. Abatumire baza kudufasha kwishura utubazo muri sanga y'uno munsi remeshejwe muri studio yindwi na Joidiane nini nahazwe ni Gerard Hakizimana arongorishira hamwe Folicon AFD ishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Gerard mwiriwe gute ngahe Bujumbura mu Burundi?
Tuje bwa mbere hama tuje nari kwatwumviriza ino Bujumbura twiriwe mahoro kandi tumeze neza.
Umutumire wa kabiri turindiri umwanya n'umwanya ni Faustin Ndikumana atwara ishiramwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo ariko mukurindira yuko Faustin aboneka ku murongo wa telefone Gerard murumvise intangamarara ya kino kiganiro tubazo duciye ku masonga niko twifashe ngaho mu Burundi
murakoze cyane bwa mbere twebwe ishema twagishinze gwanya ikimenyane n'akanwana mama nibyo ntawo buga ko gera de ntawo buga ko nyene kitahari kana uvuga ko ubudushwa gutangwa rimwe na rimwe ugasanga twumure cyakinye n'ikintu cyakoze mugabo turabona ko hari intambwe zigenda ziraterwa buri munsi turabona ko by'ukuri igihugu cyamaze gufata mu inzira yo guhindura ibintu atwega twisunze ko ibibazo tubona bitangwa mu buzi bigakogwa mbere bakanerekana rimwe na rimwe bakamanika ababa bacaguye cyangwa batoye ikibazo iyo tubona ko leta ikwishami nguvu mu Rwanda ikimenye n'akamana mu gena kazi kandi inaza ko tunashimira n'icyo mu gihugu kuko aravuga atagi munwa ko rimwe na rimwe haba ko bisanga badashobora kazi ibyo rero tubona ko ari ikizere kidasanzwe mu gihe no guhindura ibintu hamwe no gukoresha ababikwiye kandi babishoboye ari nacyo gituma twebwe ibikorwa cyangwa ibivugwa ahantu hariya haba mu ndero n'ibindi nukuri no mu ndero twemeza ko hariyo aho usanga badafise akarangamutima ko kurera abana ibyo ntawo bideha ari nacyo gituma rero tubibaza ko dukurikije akamo kako karategwa ari indongozi tubona ko ibintu bishobora guhinduka
muntunge gatonya Gerard Hakizimana muhinga bw'ivyuma hari icyo turinda gukemura imbere ko tubandanya kino kiyago badushiremwo batumirire amate gato imbere ko tubandanya hama duce tusura kubakira mudutunge gatonya Gerard Hakizimana
murakoze.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muradutunga nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Gerard Hakizimana, uko tukugura ikiganiro ivyo mwari ko muravuga vyinshi nitwa ariko turavyumva twari ko turababaza muti ikibazo citangwa rya kazi mwumvise intangamarara uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi ku bwanyu ni gute muratubabari ancuti bakunze ibijwi rya Amerika haba yakagorane gatonya gatuma tudashobora kumvikana na Gerard Hakizimana n'ubwo mwebwe mushobora kuba mwari ko muratwumva vyifashe gute mu Burundi ga Gerard
murakoze cyane twa tuvuga duti turabye intambwe igihugu c'u Burundi canke leta biri kuratera tubona ko by'ukuri kimwe naho kihari hari ibyizigiro ko bishobora kugwanywa kandi bishoboka nako navuga nti urabye gutanga akazi ntawe uvuga ko rimwe kimwe kidashobora gukora mugabo twibaza ko twitegereje akamo kari karategwa n'indongozi bwabuye ku izina ry'ishyirahamwe itongoye ndetse tubanze tunashimire leta tubona ko ubwigo butari buke buri kubakogwa kandi twizera ko by'ukuri ibintu bizohinduka kuko nyamba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abakozi batagifite akarangamutima hari abahembwe badakora neza ibyo nibaza ko ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu ni bikomeye cyane nkuko tubivuga cyaneza ko no mu gisata cy'imbere by'ukuri usanga hariho abigisha atakanga mutima gifite ko kwigisha nke
aho turi Gerard aho dushaka kwibanda si ku karanga mutima k'abakozi ahubwo nyabuna ni ingene ako kazi gatangwa uko gatangwa abavuga ko gatangwa kadafatiye ku bumenyi muri Folico F murabibona ko ikibazo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa isiko bimeze
muri sam turabye nisha mutongoye no munsi twovuga ko akazi katabaye mu kimenyame cyake kiri bikoreshwa umugabo twavuga ko turabye no munsi hari intambwe zikozategwa zigana mu kugwanya kimenyame nyine leta ubwayo tubona ko hari byiri kurakora bitari biki tubona ko uno munsi kwibazo bikogwa tubona n'ifite amapeido tubona kandi imenyeshwa kare hama n'abakinyi akatwona ko bagahigari benshi bemeza ko intambamye ntabwo ko zitahari ntabwo ko zibiraheri by'ikimenyane mu gatwizera ko bibaye n'akamaro kugaterwa n'indongozi zo kwerekana ko hari abakozi usanga barunka akazi batari kwiye tubaza ko ibintu byo byemeza bifata umurongo kandi by'ukuri tubona ko bishobora guhindura ibintu
Hanyuma ivyo bikabarizwa mu bisata vyose vy'igihugu nimba hari ivyigwa amaze gukora muri Folicon F canke hariho aho biboneka cane gusumba handi
Ubwami twavuga ko ibyigwa twose ariko bamwe ntibabiheza kuko twavuga ko mu byigwa twese twakoze imbere byaboneka ko hari ibisata usanga bizi imbere mu by'ikimenyane twavuga mu ndero n'ibindi bisata bike bike mugabo by'ukuri no munsi ntawubwo haravuga ngo bikomeye yaca ntibikomeye mugabo turabona ko hari intambwe ziko zirategwa kandi twizeye ko by'ukuri twese hamwe tugiye hamwe tugatera kamo abanyamakuru bafashije amashyirahamwe yigenga ko duce tegezwa gukora twibaza ko ibintu byose birahinduka
Murakoze cyane Gerard reka tuje ku mirongo ya telefone uno munsi tuza guha umwanya munini abakunzi b'ijuru rya Amerika kuko ari nabo benshi banditse muhinga bw'ivyuma nimba batwumva badufashe babaturonderere ku mwanya ku mwanya turafise Oswald ari ku murongo wa telefone Oswald ikaze ku ijuru rya Amerika ego muhererehe Oswald
muri
Afrika y'Epfo haravugwa make
bo avuga meza turakomeye n'abandi barakomeye naho imeze nk'umutekano muke bwa nazo
ego mu Burundi wumvise ivyo turiko turavuga ko ni itangwa ry'akazi uko ritangwa ko bitunganije akabazo kawe canke intererano
nashaka mbaza none murabona ibyo kizote nashaka mbaza batumiye tumane igihugu kubera mu Burundi kenshi basanga hatanga akazi baraze bamwe n'abamama udasanga hari udasumye nari imbere akazi ntushobora gukoronga nabo bagira ngo baratangaiki kibazo mugabo udasanga ikibazo gitanzwe abasaba aronka akazi baramaze bihane baramaze kubacagura mbere ugasanga hari n'abo basabye gukora icyo kibazo rero nagomba mbaza ati none igihugu kizotera imbere byose mu gihe udasanga baherezaga akazi abantu batabifite ubumenyi
ego urakoze cyane Oswald muri Afrika y'Epfo Gerard Hakizimana akabazo ka Oswald murakumvise
nje turakumvise mugabo tuba ko twumva nabi ariko baravuga
hariho
ati mbega mu Burundi igihugu kizotera imbere gute bagitanga akazi ukutari niko nabifata nabyo mbese
ego niko akabazo kiwe gahagaze yanavuze ati iyo hagiye gukorwa akazi abaza kukaronka baba bazwi hariho n'abandi byanditse kuri Facebook yacu uraza kwishura nimba baba bazwi cyangwa nimba bataba bazi aho mugeze amaso
nibyo igihugu kiyakira imbere ubwami giteje imbere hari n'ubu dutangwa haba abari kubakora nyine bitanga ningene batanga niyo twokwitwa umwimbo igihe igihugu gitera imbere iyo abantu bose bari ku kibi mu gihe habaye ikimenyane mu gutanga akazi birashoboka ko igihugu iterambere ryacu ribigwa mu benshi rero twibaza ko nk'uko twabivuze ntabwo ko kizagotera imbere ko tutabona ko hari ishaka ridasanzwe n'umurindi kandi twavuga ko ushimishije w'inzego z'igihugu mu bijyanye no guhindura ibintu haba n'ibyo gutanga akazi n'ibindi hari ikibazo nk'abatambaza ati abakaronka baba bazwi itwe bintu twabyemeza mu ishyirahamwe turongoye kuko mu matora twakoze turabona ko kandi twarabonye ko abahabwa akazi rimwe na rimwe hagiye abatabazwe hari n'abandi usanga bakoresha ibitumye gashoboka ugasanga bakarose abo ni umuntu avuga ati abo babaye ko babataza amahera mugatabona ko by'ukuri hari ishaka idasanzwe rikorera kugwa n'inzego z'igihugu katwizera ko igihugu izotera imbere twizera ko twese tugiye tukwitagenda bizotuma ibintu bihinduka n'ibisata cy'ubuzima bihinduka hanyuma bakakoronka akazi bidaciye mu kimenyane bakakaronka paramerite umuntu akaronka akazi kuko abikwiye tubaza ko rero ni nacyo turimo dushyira imbere ko umuntu ziteza ku kintu akwiriye kandi gihuye n'amategeko rero twizera ko turabishaka byose byo birahinduka ukeke
mbega iryo shaka muvuga ritanguye kurondegwa kuko ni nkaho muvuga muti biratanguye kosogwa ni gute ico kibazo kiriko kija habona ubu kandi ari kibazo cakomeje kuvugwa muri kahise ka kure ku Burundi
gani baza ko akenshi kugira ibintu byo birahinduka ubwa mbere habamwe ukuboko ku butegetsi ubundi butegetsi nibwo ufata ibihumire ni nabwo babigihugu iyo ushatse guhindura ibintu murabihindura iyo ushatse ko agateka kubahizwa k'umuntu karubahirizwa ni nk'uko ibihugu nibyo bivuga ko aribyo bifise ububasha bwo guhagarika ibyo bikorwa kubwo byose rero nuvuga ko rero turabye leta y'uno munsi by'ukuri iri kwiragomba ko igihugu kibanda gitera imbere iri kwiragomba ko akarenganyo ikinyane mu bisata byose urabona ko hari ishaka ridasanzwe ryo guhindura ibintu rero twizera ko twavuga ko twebwe ntitwojya mu by'inyuma ahubwo twojya ku nguvu ziko zirakoreshwa n'umunsi nibyo no guhindura ibintu nibyo amakosa yarabaye hari byagera kugwa nabi ariko kandi ntawe uvuga ko umuntu yahindura ibintu bimwe igihugu ko cyagiye kirava ingorane cyagiye kirahura nazo si nke twizeye ko rero akamo k'abantu bose akamo k'abarongoye igihugu akamo kabaserukira akozi ikakamo gatubwa mu butandukanye naza ko buzofasha mu guhindura ibintu n'abikora bitume bakora neza gusumbya
hanyuma hambavu ya y'ivyo vya kimenyane ibindi bizingamitse igisata cyo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi n'ivyahe ku bwanyu ga Gerard
n'ubuga ko izingamitse igisata cyo gutakazi sigishigose ko navuze ko intambamye zigenda zirahakurwa bukebuke turabona ko hari ishaka ridasanzwe mu ndongozi ariko kandi ntitwovuga reka kuvuga ko hari igihe kizingamika igisata cy'ubuzi aha twovuga ibiturire twibaza ko byaba byaragenda birakoreshwa mu myaka yahera ariko twizera ko n'umunsi by'ukuri turabye indongozi dufite turabona ko ariko barahindura ibintu kandi ariko baragwanya by'ukuri ubusuma n'ibindi bintu byose byotuma igihugu gitwagwa nabi cyane urwaka rutaronka ibyo rukwiye turabona amanama atari make ariko arakoreshwa urwaruka turabona amanama atari make ariko arakoreshwa baba barundi n'incabwenge n'abandi kugira baterere mu iterambere rero twizera ko ibyo byumiro byose biriko biratangwa ahamwe byoshyirwa hamwe bikigwa ko tubaza ko ingorane zizogino ziratorwa no mu gisata cyo gutanga akazi kandi nk'ishyaka tubongere gishinze guhanya ikirere n'akamwanamama tuguma duhimiriza natwe ibyo dusaba ko ikimenyane n'akamwanamama cyogwanywa kuko ahari ikimenyane n'akamwana wa mama iterambere ntibibandanye ari kimenyane n'akamwana wa mama bivamwo injyane intambara bidahera ari nacyo tuma rero twizeye ko akamo k'indongozi akamo k'amashyirahamwe yigenga atandukanye akoramo ibyo bisata aharanira agata akazi na muntu ntiyagwanira inyungu zawe n'igihugu twese naza ko bizogenda birafashanya gutyo bibande bitora umurongo kandi twizera ko ugwaruka bwo kwizera kandi nabwo nigakora amaboko mu mpuzu hanyuma hari n'ikindi ikijyanye n'ubumenyi kuko mu gutanga akazi ugwaruka bw'ubundi bitegereza guca ubwenge mu mashuri kugira ashobore guhiganwa n'urw'akarere n'ubundi bwiteza akazi mu gihugu gusa igitunga umuntu ufite akazi ka leta umuntu ashobora guhiganwa ari hose urabire ubumenyi bw'uno munsi harimo agasorobo ariko twizera ko nabyo bizogenda birakosorwa twisunze ka kamo nyine kiriho karategwa n'indongozi
hanyuma ikibazo naco co kuvuga ngo reka dufate nko munyigisho uherutse ubushize tukora kino kiganiro gishusha nk'iki arabavuze bati ubwo bumenyi buri ko buravugwa bufise naho bwo donderegwa kuko usanga hariho abahabwa byinshi bakora batabishoboye n'ahandi usanga huzuye abantu benshi kandi ataco bariko barakora ibyo byo murabivuga kwiki aha nk'abahabwa byinshi bakora batabishoboye nshatse kuvuga nk'abigisha usanga ariko yigisha nk'ibyigwa bitanu kandi atavyigiye hanyuma handi naho hari benshi batariko barakora nko muri poste mwavyumvishe habarizwa abagera amajana n'icenda na mirongo itanu bakavuga ni benshi kandi ataco bariko barakora
igihe nibaza ko nk'ibyo ingorane zamaze kuboneka nibaza ko aba ari umuti ubonetse rero twizera ko igihugu tubana bikoresha abantu mu byo badashoboye kandi by'ukuri igihugu kugira gitere imbere ni uko umuntu wese akora ibyo ashoboye igihe ndemeza ko umuntu natuba yarize ashoboye gutwara imodoka ko uwo muntu yohabwa akazi igihe adafata ngorane igikomeye mbega ashoboye iki mbega noteza imbere mu byo ashoboye gute hari abakozi benshi naho nibaza ko aba bagiye abamutwitwa abadiregiteri usanga barongoye ibyo bisata nibo bagira uruhare rwo kubagabanya niba duha go kubagamya kwanye na leta bakaraba ko abakozi barenga bakashya mu bindi bisata kugira baterere kandi nabo batange umuntu urumva ko muri cyo gihe ariko akora barenga bashobora kuba bahembwa batanakoze hari isata byinshi bigenda biragaragara ko byagiragira intege nke hari ibyo byagiye birahomba hari ibyo bitateye imbere no mu mashyirahamwe ya leta cyangwa ibindi ukabona ko by'ukuri hariho abantu bagiye bagatuma gukorera nabi igihugu yekibaza ko n'ico gihe ubu hakuye kurabwa ushoboye uwotanga umwimbo nibaza ko nyamara ibihugu bya Burundi byateye imbere canke na za Amerika n'ahandi burya amadiplome nibavuga ko batashira imbere rwose mugabo arayaharura ariko umuntu arabaye icyo ashoboye nibaza ko twe natwe mu Burundi tuja ku rugero rwo kuraba icyo umuntu ashoboye nyamba z'uko ishoboye guhana hagati y'akazi na muntu kukubera icyo dufata tunagikoramo nyamba ishoboye kwigisha kwe kimwe kwigisha nyamba ishoboye gukora mu modoka kwe kimwe gukora mu modoka ni byiza ariko ugite ntambwe kikaraba ubushobozi bw'umuntu umwe wese ahaherereye bukamenyekana bumaze kumenyekana no muri babandi bicaye bakaraba ubushobozi bwabo bagashyirwa mu bindi bisata byo baterere mu iterambere leta nayo ireke kwahombera ntibandaye ikoresha abantu batafite ubumenyi hanyuma n'ikindi usanga hari abantu bagura amadipome n'ibindi igishwanye kibona ko nk'ubushikirangi bw'abakozi n'akazi bwavuze ko hari abo bwafashe bakoresha amadipome adakwije ubu ibyo byose nibaza ko bishobora gutuma haba intambamyi mu bijyanye no gutera intambwe na cyane cyane guteza imbere igihugu umuntu aherereye
reka turaca tugaruka kuri icyo cyo gukoresha abatabikwiriye gukoresha impapuro zidakwije amategeko ariko tubanze twakire Zeferan kuri undi murongo wa telefone Zeferan ikaze ku ijuru ry'Amerika
yego ndabumva gatanu kuri gatanu
muherehe Zeferan
ndi mukayanza
havugwa iki mu gisata cyo gutanga ubuzi
mu mezi mu byahera niho novuga ahora iyo ngeso mwarimu yavuze yuko ashobora kuronka bakoresheje ka mwana wa mama muga muri iyi minsi ndabona umenga abanza gukorwa ikibazo sinzi rero yuko mu gukosora cyangwa mu gutanga amanota akoba ako ka mwana wa mama
reka duhe akanya Gerard akwishure Gerard muravuga muti ni kibazo tuzi mu gukosorwa ayo mazina habwa bande ni bande vyege kwako cane cane muri ako kamwana wa mama mu bisata bitandukanye ga Gerard
murakoze je nibaza ko nkuko reko ndabivuga ati ntambwe iteye zabatewe ni umuvukanyi kwa gatukiranza cyangwa kwa kubiba ibibazo n'ibyo mu gihe cyose no musa ko arakoresha ibibazo tuko turarandiye twabuga duti hari intambwe zitari nke ziriko zibategwa kandi zatewe igihe twibaza ko nawe havuga ati mu gukosora cyangwa mu bwiriri akaba akoze amatohoza mu gace twemeza biboneka kufasha intumbero yo guteza imbere igisata cy'abakozi ba leta na cyane cyane gutanga akazi yisumbuye ubushobozi twibaza ko rero intambwe zatewe byarabaye muri kahise umugabo biraboneka ko ariko haraba gukosora twinshi dusaba gusa bisaba ko mu gihe byogaragara ko ibyo ngorane zitera abagenzi gutanga akazi n'icyo gihe cyo kibazo kuko turabona ko hariho umugwi w'igihugu ugiye ibibazo byo gutanga akazi kandi turabona ko wambikora neza mu gutanga n'utwita amapedofe kare iyo tubaza ko n'intambwe zitari nke leta ikibatera kandi yateye mu bijyanye n'igisata cy'akazi twizera ko bizobandanya neza
muravuga muti hariko haraba ibikorwa mugabo akabazo kiwe gahagaze kumenya ko icyo kibazo kihari kirahari nimba hariko haraba ibikorwa hari ibiko birakorwa mugabo ikibazo ubundi kirahari none icyo kibazo nimba kihari abo babikora bege kwa kwivyo ni bande babikora nabatwara ubwo bushikiranganje butandukanye biciye mu nzego zitandukanye canke bikorwa n'abakozi bo hasi bakoresha ibyo bibazo kugira ngo twumve ikibazo uko cifashe nubwo biriko birakosogwa muvuga ko biko birakosowe
je nibaza ko nta wo bugango na akacaye ngo byakuzana naka ariko akenshi bujya iyo umuntu atayinyuma tohoza amenya ati mbega ipira hehe naho abadomaka urutoto runaka icyo ducaragiye tuyahaba tubaza ko uruhara ari urw'abarundi bose mu guhindura ibintu tubaza ko uruhara ari urwa leta yose mu guhindura ibintu no kwishyira ku murongo ikibazo caragiye kirahaba muga tabona ko by'ukuri intambwe igihugu kiriho cyazitse kandi tunasa urwaruka kubandanya guhiganwa hari urwaruka ubona ko rutagishaka guhiganwa ibyo rero bigatuma bavuga ko habandanya ikimenyane twe twavuga ko intambwe zitari nke igihugu kiriho cyazitera kandi kibandanya kizitera ntawe twodoma kurutoki rero ti naha byapfuye cyangwa byakundiye aha ibikomeye niko tubona ishaka igihugu
n'abakirongoye tuti bakunze ibijuru rya Amerika muradutunga ntivyoroshe muhinga bwije matrase ibibazo bitandukanye mugabo Gerard muvuga ko atawe mushaka kudoma kurutoki nuvuga ko atawe vyega ntawe vyega atawe ushaka kudoma kurutoki ikibazo ntawe kiri rera kuko iyo kibazo kihari
uvuga ati wa mugudizi gutanga ubuzi n'icyo gihe n'ubucubazwa
mugabo nimba ikibazo
reka tubaze haba harabaye n'ikimenyane mu gutanga akazi mugabo tutabona ko by'ukuri intambwe ziko zaterwa kandi twizera ko ibintu bizagenda yameza neza
iyo ntambwe iterwa niho dushaka kumenya aho iri kwiterwa iva ija yavuye he abari barazingamitse ico gisatani abakozi bo hasi bo hejuru canke he
akenshi ntawe uvuga ko ibintu bipfa bijyagirirwa bo hasi byagirirwa babijejwe rero twizera ko nkuko byo twabivuga ko intambwe zitari nk'iziko zaterwa reka duhimirize twese duhimirize kugira icyo gifata cyo gutanga akazi kibana gikorwa neza hanyuma ubundi nabwo bandaye gutera imbere na cyane cyane mu gihe tubona ko leta ihagurukira duhitari bike
turafise na Terence ku yindi murongo wa telefone Terence kaze ku juge Amerika
ego karibu ego twakoze ndabumva ndiko ndabakurikirana
mesa uherere gatera
yewe merere ya Bujumbura mu Kinama
akabazo kawe canke intererano
cyo intererano cyo mbona ugwaruka Burundi bwejo hari hakwiye ingingo toda bisahiriza ugwaruka mukubwira ngo baborohereze mu gushinga ngo dutahe ko kugira ngo biyungunganye mu kubaho kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'ibintu z'amakori umuntu ari ko biramugora ugasanga umuntu yarakwiye yuko yoroherezwa nk'ugwaruka kugira ngo nabwo bwiteze imbere urabe ukuntu nago gwobaho akabazo rero mucangira ko mbaza leta je nashaka kubaza ikintu uyu warongoye Farukone F yo cha atugira kakatubwira nk'ikintu goba bategura kugwaruka kugira ngo barabe kazoza kacu kubera nk'ubu mu Burundi biragorana hari gihe usanga nk'ugwaruka rutari ko rurabona neza ukuntu gwo kwiyungunganya cyanke naho wasanga bugo naro hano buje gacusanga nk'ibintu z'amatagisi na obeyere biriko biratuma bigorana bona mengo rebo dufasha ukuntu bakatworohereza nk'abantu bugwaruka
ariko ico kibazo sinzi ko kiraba Folicon F Gerard sinzi ko ico mwovuga kuri kino kibazo cha Terence numva kibazwa cyane leta ariko nkumbure murashobora kugira ico mu kivuze ko namwebwe
twibukuye kuri na gishami tubonye gishinzwe kurwanya ikibazo n'akamona mama tubona ko leta by'ukuri ikwiye gukora cyane twitsinze n'ibintu by'amakoperative ubona ubwa kuno munsi hari amahera ruhabwa ahubwo dusaba urwaruka guhiganwa hari ikigega kigeze gufasha urwaruka bitanga ingurane itabuna bishura mugaje habwa kada kugira imyaka 40 iyo bari hamwe nyaza ka ugwaruka na gome bwo kwa maboko mu mpuzi bakora imigambi ukaja guhiganisha imigambi kugira batere imbere nuko bari hamwe ubwo kandi gwaguma rudashaka guganya ni gwaguma rubigira aho ruri rudashaka gukora nabone bizagowa kuko nkuko twayivuze bifata cyaka cyo gitegeza gutungwa ruka cyonyene ubwo kandi nashobora gutanga akazi ubwago igikomeye nuko leta tubona ko byukuri ishigikira urwaruka nuko tubona umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byukuri abona ko ari umugenzi w'urwaruka nk'uko bivugwa umugenzi w'urwaruka byukuri arita y'urwaruka hari amabanki y'urwaruka hari ibikorwa bitari bike urwaruka ubona ko riri kurakurikiranwa cyane kandi ari nako igihugu kiri kutajya mu nzira y'urwanya ubushomeri n'aho intambara zagiye zirabaho ku bijyanye n'uburyo kuko igihugu kene buryo bwinshi murazi ko twagiye tubona ibihugu biyeshyamo byabura rifata ibihano n'ibindi bihugu mugatabona ko uno mutwe tuzajya mu nzira nziza turabona ko n'ibihugu bitandukanye biri kuyashimira igihugu kuko cyatwagwa tukaza ko rugaruka nago rwakerebukira rugahiganishwa imigambi
muri ibyo byo guhiganishwa imigambi ho ako kamwana wa mama ntikabamo
akana mama ntikubwa aho katari no mashira hamwe iwana shima imwe na mafinansi matangwa kiyo mashira mu bigenga hacari bya kamenye na kamona makano gasanga byukuri ikugwa kugwehe gugo hejuru rwose ariko twizera ko nitwaje na tabaduma ku rutoki aho bitagenda neza twizera ko bidogerera gahantu kandi two kuri intambamye ikimenyane ngo tucitwaze aho gutwanda tudakora tubonye cyahara ikimenyane tukitwara cyo twaramagara rwaruka rujyo naho rwarenganijwe kuzera twitura cyane cyane mu bitatu bitandukanye byo konka kazi akabona ati nari natoye ikibazo sinaruta kazi sinabarimu bazi ati twitura tuzo bafashe kuba ubugizi kandi nacyo tubasaba kuko twebwe twabwira dufashe abadashoboye abadashoboye kubugira
mukorera mu gisata cyo kugwanya kamwana wa mama ikimenyane gitandukanye ico kibazo aho mu biganiro byanyu bitandukanye n'abari muri leta murakigaruka ko barakizi bakivuga kwiki nitwashoboye kuronga uruhande rwabo ngo rutubwire
je niza ko cyo turaraba bo tuvugana turavuga n'abatwitsi batari bakire ni kuri sino bahisha hari bado duha twakira no je n'ikimenyane kamwana mama kandi tubishikanye imbere tukagena nk'ishira hamwe kana ko bitora umuti nubwo hari nyene nyinshi twakora bitandukanye kuko dukora mu fatu kikimenya na kamona mama agatya kazana mu gateza kujya imbere hanyuma kumuntu aronje abiri ibyabereye nabyo bitegeza kujya imbere rero tona ko tuvugana tona ko abategetse tuvugana kuba barenganijwe tona ko inyingo zifatwa kandi nziza ni mu rwego rw'ishimwe no gutanga ibyo dukora ndio gasanga byukuri abo twavuganye babonye ko ari kuri abantu bagatunganiza abantu twizira ko n'urwaruka goza bamenye ne rurenganurwa iyo rwarenganijwe rukabivuga nizira gumya mu ntamatama kuko ni rwarugumya nta nyishyu bizotora
muhinga bw'ivyuma bongere batumirire amate gato hama duce tubandanya na kino kiganiro muri sanga mumvise gishingiye ku byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu muguke Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza wanatanga jambo kuri bose yo tavangura umyaka imaze isamirana icyiza dusa nibyo byayiranze nibiri imbere nanyeka twitereko izarushiriza radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya nirike muri gisha abarundi babonye Janes Jabrice
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ncuti bakunze ibijugi Amerika muraza mutwihanganira ku bibazo byo muhinga bw'ivyuma dufise biriko biba biriko bituma kino kiganiro kidashobora gutungana neza nkuko twari tuvyipfuza twaciye ko turavuga ku itangwa ry'akazi mu gihugu c'u Burundi Gerard Hakizimana rero mwagarutse ku kintu c'abakoresha impapuro z'amadiplome usanga atarizo ubuhinga bw'u Burundi bugeze he kugira ngo bushobore gusuzuma iyo umukoresha ahaya akazi umuntu ko ivyangombwa uyo ariko ararondera akazi atanze arivyo haba iyo diplome haba amazina yiwe haba ivyerekeye imyaka byose byose bugeze ubwo buhinga
musanzwe ntavuga ko birahari byarabaye kandi tubona ko ubushanganyi ko buragerageza iyo akoze nakazi ndo dukeje nyakomushanga hanje abiyo iyo akoze nakazi tona ko hari ntambwe zidaterwa kuko twumvise ko hari umuntu yafashwe akoresha diploma atari yo kwize ko aramahe yarasohoka ko asubira mu gihugu twaza ko aho yaboneka ko bikuri leta ikirakora rero ntaho bwa ko gusuzuma ibyo byoroshe ibijyanye n'impapuro z'umutsindo mugabo nitwebwe ne tugira uruhara cyo kunyegeza kuko naza ko umuntu afite akazi abafite haba abafite aho yakuriye abso badimani bamuzi abone batiza kudoma ko utoki ibyo bintu
bakadoma ko nge gatonya
byoroshye kugwanya
bakadoma ko gute urutoki hari huja gusaba kazi abo bandi babana baza kumenya gute ivyo yatanze ko ari byo canka atari byo
muganda zako umuntu atakazi umuntu amenya tu umuntu yatakazi n'iki gifata kubyo yatanze none supoza ko nkugiye ndosakazi hara barandi nciye mbesha ko mfite doctora atari ofise hari abandi gikuri bavuga ati nujya mu muntu hajya ahantu bahajyana papuro uruhe rero abarundi twinjye kudema ko urutoki iyo tubonye bitagenda
hama ku ruhande rw'umukoresha naho ku ruhande rw'umukoresha ahubwo nawe acukumbure gute amakuru yerekeye wagiye guhakaze kugira ngo ntagahe utagashoboye ntagahe utaragakwiye ntagahe wamubeshe kandi hari uwaragashoboye agakwiye yari gushobora kukaronka
kiraza ko ku ruhande rw'umukoresha nibyo yari tuvuga ko umuntu yorabisha umuntu ashoboye iyo bishitse ugahakaze umuntu naza ko ibijyanye n'amakontra yandikwa iyo buzi naza ko yohindurwa hakaba igihe cyo gusuzuma bagasuzuma akaba ko uwo muntu by'ukuri ibyo bintu abishoboye ibihugu biri atera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye ari cyo akora iyo Burundi byaba atera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye ari cyo akora niyamba ashoboye kubaza nabaze kandi nyumvize niyamba ashoboye gukora ubwato nakora ubwato hama leta nayo ishyigikire imigambi adashobora tuvuga ko ibijyanye n'amakonta byo kwigwa n'ibindi bisinywa bakaraba ko by'ukuri ataba kwihuta kuko wabagitumisha umuntu ko umuhaye akazi nyine konta yanditse nawe arabyisuga kugira ashobore kuburanya mu gihe w'umuntu utari ku kazi umwagiza ko atabishoboye.
Turafise inkuru nziza ku yindi murongo wa telefone. Inkuru nziza ikaze ku juri Amerika.
Amahoro.
Uhererega nkurunzi.
Nerere Imakamba.
Imakamba haravugwa amaki.
Imakamba haramahoro ameze neza n'ikirere kimeze neza.
Kamwana wa mama kararangwa ngahe Imakamba canke ntako. Mu vyakazi.
Bogashaka tarangwa Imakamba karangwa muri rusangi.
Tubwire ko tubwire uko bimeze.
Bo mu bitandwe icyo gwambe ntashobora kwemera nuko akazi gatangwa ku mugambo uko mugambo uyu cyangwa uri burimo abantu benshi. Ariko ugasanga aho baragukorera mu gandi barongo ubuzibo cyangwa akazi gatangwa ku miryango na famiye. Icyo cyo kwiyumvira umugambo iyo matani sinacho nemera kuko nuko nagisiguye hanyuma ikindi icy'ubwoko sicyo cyihuta usanga kenshi abantu bacu batanga ubuzibo n'andi masteri ke baba barimo. Gasanga nimba n'umuntu avuga ati nyene abantu bashya baza kunyakuya tuzinanye twagendanye ka kazi nyene usanga ibyo bihe biraba hirya no hino turabibona ko kandi nanjye maze imyaka itanu ndi umurondezi w'akazi kuba ntarakamenya ibisigwa ko ndumuye nka Fabre ko namaze gukora ikibazo hatari hake. Alo,
uratwumva?
Genda wumva.
Turiko tukubwira yuko ivyo uvuga vy'imigambwe uko twavyanditse niko biri bivugwa ahatandukanye. Wowe none ako kazi uvuga urondera nturonke bigenda gute ngo nturi kura karonka iyo bakwanke bakubwira ko bakwanke kubera iki uburanyo
bo arimo je wano wa mbere gito ntabaje kwumvira iby'imigambwe nuko ahantu wa mbere agiye gukanda hari muri ONG international hanyuma icyo gihe batubaho dukoresha ikibazo n'umuzungu kibaza mu muzungu atanabyo mugabo nzambona ashika avuga amazina yabo tuzagukora n'abwo ko kuvuye mu Butaliyani bwo nyene umunsi udonke bavuga ngo iki cyandwe ivijoro warari Bujumbura mu nyongo cyaraduga muri enterere twari gukorera ikibazo mungaba ashitse tubona yavuga ngo se twari naka prezidenti amunavuye mu Butaliyani bunyene amenye gute amazina yaba abantu
ayo makuru ntiduhava tuyafatira ko cyane ayo makuru ntisanga ayo makuru ntiduhava
serike bagukora ikibazo n'izabaye roteni
iyo iryo shira hamwe gitwa gute iryo shira hamwe wari wagiye gukora mu kazi gitwa gute
ayo muri Zowa
muri inde
Zowa
hanyuma uyo muzungu acashika avuga ngo abo abagitoye nabo mutarakora
bo niyavuze bagitoye yakitsa tu atwigirisha hanyuma ratwigisha ahitse kumutakana ka yarigisha twumva vuze ngo se twanaka
none mu gukora akazi mubanza kwigishwa canke mushika mwandika
bo uwo munsi yamaje kutugeje ari bintu yamaje kugira shufomu yango ya rape ko yamaje kugira formaje imbere yawo bacha preselectiona 10 abo 10 ne kwa rwo kuko kwato cyanyu
amakuru yawe ntawe duhagaze ko cyane ugira umunsi mwiza nkuru nziza.
Ego murakoze.
Ego gure musimiza ngaho onye ima yavuze ko ari Makamba. Hanyuma ga ego Gerard hariho rero ni bindi bavuga mu gisata cy'akazi ko hariho abandanya guhembwa mu gihe batakiriho kandi baritavye imana. Mwebwe mwishira mu Folicon FM makuru nayo mu yavuga kwike.
Ibyo niko bvuga ko twobihakana. Ikiwa kutoka yakana, ahubu ni ambazo mazikubwa kwa ukubwa ya vugua na harita ukwala matohoza. Mugani wazako turadye ingene amasansuwe kwa kwa wali kukazi turadye ingene amakonsato prefumana amakontra ingene muna ikula kora ya wali kukazi ya ikula sinwa turadzako ilizyo tizyo denda ila tori gumuti kutuwa unako ishakadi hari kato unako reetuno mwusi haa kutuwa tuagenda wala sinwa mwuzi utandu kani kwa hivyo kutuwa kwa hala wanuwa hivyo wadakora twigira ko byo nyamba bikihari ibyo gabanuka ahubwo gusisho tuvuga ni umukozi wa leta yitabye imana aho usanga ari imiryango ivuga ko uburyo bahabwa bwo guhambisha buteba nico tuvuga ko usanga ari kibazo kuko tuvuze ko hari abahembwa batakihari by'ukuri tubona ko leta ari ntiyagiye irahinda mu buzi kandi bituma imenya abakozi bariko bakora mu gihugu
iyo muvuga Gerard umubandanya kuvuga muri kino kiganiro ko leta yagiye irahindagura yatangwe kuhindagura ryari
aho tubona ko bihindukiye tubona mu bisatu bitandukanye by'ubuzi hari amasansuma ariko aragenda aba tubona abakozi mu bisatu bitandukanye hari ibyo bagiye barasinya ibyo abakozi bimaze nk'umwaka urenga gatoya ari ibintu biboneka ko bikubira hindurwa cyane mu bijyanye n'ubuzi kugira umuntu wese ashobore guhembwa ahembwa icyo yakoze n'icyo yinjije.
Turafise Niyongabo ku yindi murongo wa telefone. Niyongabo ikaze ku ijuru rya Amerika na wewe.
Ego murakoze.
Uhererehega Niyonga.
Ego nje ndi ngahaye i Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano.
Ego jewe ni intererano. ego mu Burundi aho ntereza amaso ndabona yuko nibyo mu minsi iheze wasanga ubuzi nuvuga mu nzego za leta canke mu bikorera ibyabo warasanga kenshi ubuzi butangwa umuntu hafatiwe ku bwoko canke imigambwe ariko je ndabona yuko ubuye biriko birakosogwa bivanye n'uko kuntu ahantu henshi usanga mu nzego za leta canke izabikorera utwabo usanga rimwe na rimwe bariko bafata umugenzo wo kuza barakoresha ibibazo rero muri ibyo bibazo nibyo nta mwongabura ntawo kwemeza yuko byose byera ngo de ariko tubona yuko intambwe ihari kuko mu gukora ibibazo kenshi uwa mbere gukora akazi rero nkavuga nti uwo mugenzo uriko uratuma umuntu akora akazi kenshi aba bishoboye gusumbya aho kare umuntu yaronka wabona ajya mu mabanga ya naya haba mu buzi bwa leta canke bw'abikora ubwabo aca ibibazo byakoreshejwe rero ndavuga nti umuco wo gukoresha ibibazo mu gutanga ubuzi uraza gufasha kugira abantu bamenyere kuza bara mu mitwe bamenya yuko ihiganwa ari ryo rizotuma umuntu aronka akazi kuvuga umuntu akaronka akazi atari uko ari mu mugambwe canke ava mu ntari ye canke ava mu bwoko ubuye
urakoze
byose n'intambwe ariko intambwe nziza iracariho nka aye aho merere aho ntereza amaso ahi Bujumbura murakoze icyiyumviro caricyo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Imana niyo ngabo
ego
turafise na Imana niyo nkuru wika ego urakoze
murakoze namwe ku ijwi rya Amerika
urakoze gushima Imana niyo nkuru ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze gushaka ku ijwi rya Amerika
uherehega Imana niyo nkuru
dewe gushamazane rirende muri Zambia mudagabana kwafikira gatane makuru yari
urakoze cyane Zambia haravugwa maki mu gisata cyo gutanga kazi ni nk'ivyo bivugwa mu Burundi
muri Zambia mu gisata kijaye no gutanga ubuzi icyo mukuvuga yuko ni hosi nka hosi kuko ubushomeri barudiye hosi so nkuvuga yuko natwirikagiye muri Zambia guhaha kurondera ubuzi kwa tubonye no mu Burundi ubuzi bwabaye inkwengwa rero twebwe rero mu Burundi ntitwacaturira ngo cyane ngo abari mu Burundi bose barenga ubuzi bwabuze so ubuzi bwabuze hose ubuzi bwarabuze hose nibwo yuko rero twari twahise ngo tutamu bali tukatisha mapasiporo tugenda kuyitwa ubuzima muri Zambia cyangwa mu bindi bihugu
ariko ntituri mu byo kuboneka akazi cyangwa kutaboneka turi mu byo ukungene gatangwa yo karamutse kahari
yo namutse kahari ni kuvuga yuko hake makuru ndabonye ati mu Burundi akazi ati bakatanga ka mwana wa mama ucane ngo akazi ngo ningone barabo ni kuvuga yuko mu Burundi kuva na kera bijya byamye so akazi namwebwe muharuriye nk'umuryango w'uwanyu hariho abantu bicaye kandi namuba mwicaye ku ntebe iryoshye kanaka biragora kumaza guhereza abandi mutamaze kwiherako so burya rero ako kantu kugira ngo kazovemo mu Burundi kamyeho kuva na kera ndetse no mu bindi bihugu biriho rero kugira ngo tutohere ni kuvuga yuko ni kumaze bakabyiga bakajya hamwe bakarazira inama n'ingingo so bijya tugukora iki kibazo nabyo nyine nta na hambo bitari birajyanwa na kamwana wa mama twakurikirana amakuru cyane tukabitaho
ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia
yego sawa namwe murakoze cyo noterera gusa
unyarutsa
cyo noterera gusa so ndamwe gutangaza amakuru mutangaza amakuru mu kigira abenegihugu nka Burundi ku mitima tukahinduka tukabona yuko twese tuza amaraso
urakoze
mwana wa mama akapfamwo
urakoze cyane ku ijwi rya Amerika tumwe muturanga mutima twacu nuko amakuru yaryo hacanke yabihatu yavuga ubwire umunsi mwiza Imana niyo nkuru ngaho muri Zambia turase Arcade kuri ndi murongo wa telefone ikaze Arcade
murakoze.
Uherereye nawe Garka?
I Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano? Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza.
Ego namwe mugire umunsi mwiza twijeje America.
Ego Gerard Kizimana Folicon F ishyirahamwe gicinze kugwanya kamwana wa mama irihagaze he mu vyerekeye kubazwa ubwoko bwawe imbere yo guhabwa akazi mu gihugu cyo Burundi.
Twibwo ko byibazo aho duhagaze bwame tuvuga ko hisunze biza shingiro twaza ko atacyo bitwaye. Bagomba ko ubwoko bwose uronka akazi kugira rumwe mu gihe biza shingiro byanditse tukaza ko ibyose tubitwaye twebushe dushyira imbere n'amategeko mugaragira ngo gatonyi hariho umwe yavuze ati hariho ikimene gikorwa kubera imiryango icyo ni cyo gikomeye cyane twebwe imishyamo tumaze kubona niyo ntambamyi aho usanga umuntu abaye directeur kanaka mu kintu kanaka aca agomba ko inshuti ze zose zijyayo imiryango ijyayo ugasanga rero ni byandi tuvuga ko ubuduteko kugwa neza bibaye n'abatwara ifata kanaka nacyo tuvuga duti kimenyane nicyo kugwanya kuko hari kimenyane nta terambere rishoboka umuyobozi yumvira ko ashobora guha akazi umwe wabo atakashoboye ariko amicira igihugu kandi ko yagira nabi inzego z'igihugu ari nacyo tuba twebwe dutera akamo abarongoye igihugu ko boraba bakaza baragenzura abantu bajejwe ifata kanaka ibintu kandi ko nabwo bisata ariho abadirekiteri genero hari abashyanganje bijya bisatanye n'ajya abantu bajye bisata bashobora gutebashobora gutanga akazi aho bari nabyo birakurikirana cyane kuko akenshi ni umupira niho usanga n'abakozi benshi ariko barahabwa akazi niho basanga barahenze rimwe na rimwe rimwe twita urwego rugeze kugenzura ugasanga bahenze ko bakeneye abakozi bivanye n'uko agomba gushyiramo abiwe rero tubaza ko leta yorabira neza mu bijyanye n'abarongo bifata bimwe bimwe ko batagira uruhara mu gutuma hari abakozi benshi baronka akazi kandi batabikwiye ishyirahamwe ryacu rihagaze gishinzwe guhana ikirere na kamona mama ni uko twifuza ko umurundi wese ahari aronka ibyo abereye kandi akwiriye tugasaba ko atamwana n'ikinono yohaba mu bijyanye no guhabwa akazi ko akazi ko gutanga ku mugaragaro kibazo jobana yikugwa ku mugaragaro kandi tuba kuri ko birakogwa hanyuma akazi kagahabwa ugashoboye niyo nterano yacu.
Urakoze cyane ego Aniseti, reka tukwakire ucuba umukunzi w'ijuru rya Amerika wa nyuma twakire muri kino kiganiro. Uherereye Ganise? Uherereye he? Birumvikana ko utari kuratwumva neza kugenda uvuga uherereye uratwumva ubu.
Nabwo ndiko nabumba neza kwe.
Ugira umunsi mwiza nta kundi wihanganye. Ego Gerard Hakizimana, rero akajambo kanyu ka nyuma igikwiye gukorwa ku mpande zose, haba abatanga ubuzi, haba bakarondera, haba ega n'abaranga. Hariho n'abaranga umbuzi kanaka kakubwira ati genda utware dosiye yawe hariya anye. Igikwiye gukorwa ku mpande zose kugira ngo ntihagire uhava arenganywa kandi ntihagire uhava abura. Nicaye.
Ngenda ko icyo kugwa ubwa mbere nuko umuntu wese ahari mu byo bamuhaye amenya ko atari umurima wiwe, amenya ko ikigo cyipfuza ari uko bikorwa neza. Rero nibaza ko mu gihe twese twomenya ibyo tugiye tukamenya ibyo gukora tukamenya ko ubuzima butangwa biciye amategeko kibaza ko igihugu cyoteye kandi ku muvuduko ukomeye. Hanyuma ku basaba akazi nabo turi tugasobanura akamu ko guhiganwa babonye ariko haratanga akazi ko kujyana byangombwa bakumva ko bateza guca mu biganwa ntabwo bibaza ko bazibona akazi badaciye mu biganwa. Hanyuma ku baranga nibyo birashoboka ibyo ko hashobora kuba hari abantu baranga akazi abo baranga turi tuvuga ko leta yohaguruka icyo kibazo. Uwo bigaragaye ko by'ukuri aranga akazi akaba atijyana dosiye ariko akaronka ko abo bantu bokurikiranirwa hasi amakara aba ariko barakorana n'abo bantu kuko amaze kuba kuranga ni bya biturenge biturwanya birakogwa. Ari nacyo tuba rero twizera ko twese turi hamwe tugiye tuhaduma ku rutoki ku ingene ibintu birakogwa twibaza ko igisata cyo gutanga akazi gishobora kuba nayo gitera imbere by'akazi kakaba na karonka ubikwiriye kandi akwije ibisabwa n'amategeko kandi abikwiriye.
Hanyuma aho twasorobotswe twabonetse tukaba tuhari kandi kari mu kibanza adakwiriye yaragishitsemwo uriya nabo byagenze gute yatanze amadiploma adakenewe abo nabo ico bitajetse mu gifaransa yabyo igende gute kuganya
nk'abantu bakoresha impapuro zitari zo z'umutsindo abo nabo guhanwa mbere bagasubiza mu buryo bwa leta baba barahawe abo nabo guhanwa aho dusaba ko leta ikora amatohoza yihuta mu bisate bitandukanye by'ubuzi ikamenya abantu bayibeshe ikamenya abantu bose aho bize ko by'ukuri ariho bize. Kigira kabiri dusaba leta nuko nk'aba barose akazi batabikwiye barabwa neza bagasuzumwa kugira basubire kugishirwa ku rugero rw'abandi bakozi mu gihe bajya kugira abandi bakozi tubaza ko n'abandi botanga umwimbo hariho abatabikwiye mu gusanga bafite impapuro z'umutsindo kandi zo abo dusaba ko bokora bafite akanya muto muza mbere hanyuma bakagira ishaka mu byo baba barimo leta nayo ikibafasha mu kuba yigisha zo kuba karinda ubwenge bityo umwe wese agateza imbere mu byo ariko arakora igihugu kandi akabikora yisunze intego y'igihugu n'abarundi.
Nuko rero Gerard Hakizimana murongo ishamwe Folicon F yishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri ibi byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi. Ejo ijwi rya Amerika ni rya bikora ko muze mwongere mu twitter
murakoze cyane twebwe turahari kugira ari byo mbetera cyangwa icyo twoshikiriza
abandi dushimiye nimwe bw'inshuti bakunze mwari muduteze amatwi turasavye imbabazi cyane mushika ijana rirenga mwatwandikiye mudusaba kubaza ibibazo ariko no musi buhinga bw'ivyuma ntibwigeze buba ku ruhande rwacu vyatugoye cyane ntivyatworoheye. Twizera ko ivyo mwanditse ivyumviro mwatanze ku ijuru ry'America muze kubandanya kugenda mubihanahana ku ivyumviro hagati y'abakunzi b'ijuru ry'America. Amatelefone niyo atadukundiye ni nayo yatumye tudashaka nka Faustin Ndikumana twari shamwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo yari yemeye kuba muri kino kiganiro ariko biza kwanka ingene dutorana kwera ikibazo c'amatelefone ni kibazo ca gutanga akazi tuzobandanya tukinuganza mu biganiro vyacu bitandukanye. Mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazuni jewe twari kumwe kuri micro saa 12 ndaza kubangarutse muri studio ya gatanu ngo ndabashikirize amakuru ngiye kubatororokaniriza
Sauti ya America
ariko ya habari ya ukweli
yelewe yelewe vipindi vya furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangiri jambo ya hunche benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize Sauti ya Amerika. Yeah.